VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanye kwashikiriza ibiganiro vyaje mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 17 y'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Nyiricubahiro ubisi president bagaza sinakekeranije kumushingira ntaye nkiriho naho ntazoba ndo mukuru w'igihugu nzokwama ndamuyaga kuko yabaye mukuru w'igihugu yakoreye igihugu n'ubwenge bw'ibi bwose.
Uyo ni President Pierre Nkurunziza gihe cy'ibirori byo gushingura Jean-Baptiste Bagaza yahoze arongoye Burundi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru harimo kibazo cy'ivyangombwa ku Barundi bagwiza tunga bari mu Rwanda turayigaruka ko mu kanya karimere. Uyu wa kabiri niho umuhisi Jean-Baptiste Bagaza yahoze arongoye Burundi yashingurwa n'icubahiro cinshi. Perezida Pierre Nkurunziza yari mu birori vyo gufuba Colonel Jean-Baptiste Bagaza. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza niho yari yishikiye. Reka tumutega amatwi.
Turi ku musozi wavugizo komine Mukaza ku mugwa mukuru Bujumbura ahashingwa Perezida Bagaza. Abantu sinzi abato n'abakuze aboroshe n'abahambaye bari baje kumuherekeza ijya nyuma nkuko vyagenze ku Imana uheze mu ijoro. Ikiziga ciwe kivanwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura n'uyu munsi cyarerwe n'umuduga wa gisirikare abakuru b'ibihugu bagenderamwo iyo bariko baramutsa ingabo ku minsi mikuru ihambaye. Afata ijambo ku izina ry'Abarundi bose, Perezida Nkurunziza yashimagije ubutwari bwa nyakwigendera.
Nyiricubahiro umuhisi Perezida Bagaza sinakekeranije kumushingira ntaye nkiriho naho ntazoba ndo mukuru w'igihugu nzokwama ndamuyaga kuko yabaye mukuru w'igihugu yakoreye igihugu n'ubwenge bw'ibi bwose n'inkomezi ziwe zose n'umutima we wose. Yaje gutwara mu bibitoroshe inyuma y'ingorane nyinshi zizabaye mu gihugu, ariko ndazi neza yuko abenshi nk'impfuvyi n'abapfakazi naje we ndimo twayiruhukije. Igihe umukuru w'igihugu Perezida Bagaza atwara igihugu nta macakubiri y'ubwoko yabaye mu gihugu cacu c'u Burundi. Uko Imana yamuremye, uko Imana imuhamagaye mu gusozera ibintu bwiwe, nta Murundi yakuye inkota mu bwubati wayimushoreze. Imana yimwakiri mu bwami bwayo kuko yabaye umugisha ku gihugu cacu c'u Burundi.
Ubwo butwari umukuru w'igihugu avuga no mu muryango wa Bagaza barabwemeza bwashitseho umutuma kurengera kamwana wa mama abagoza mwene wabo mu mabanga y'ubusitanteri kubera ataraka ibifitiye ubushobozi. Evariste Nzakaha ni mukuru wa Bagaza.
Amaze umwaka atwaye rero cyagiye kuba kagungura twetwara abasitanteri 99 asigaye umusitanteri umwe w'ingozi afise imanite. Yewe rero ndavyumva ndaza ndamubaza mbega nyakubahwa nanjye ndakurwa. Ati ntanguriye kuri wewe. Babundi banyakubahwa urima nkimuka nagira ngo nza kuba burumatari. Nguko niko bimeze ngo mutwara mutagira amashuri. Uri icyo gihe rero jyewe natwara Nyanza, mukuru wansanze Teransi yatwara Rutovu, mukuru wa Micombero yatwara Gitanga Byere Rutana, yatugize ihuruti turagira n'ishavu. Ati hariho abahejeje universite batembagara mu ibarabara, namwe muzoronka akazi muringaniye. Ndabona ko igihugu cyapfuye, naho twagize ishavu mugabo twarabishimye. Naho abahimbanya kubahwa n'abazoza hanyuma ababiga amashuri babona kure, namwe murabakurikiza n'abariko bariga.
Mu minsi yiwe ya nyuma Colonel Jean-Baptiste Bagaza hari ivyamubabaza bikamusonga. Yavyiganiye Zeno Nibubona umukuru w'umugambwe Parena Bagaza yari yarashinze.
Icamubanje rero agira ati none ni kuki imigambi twasize myiza abadukurikiye batayikurikiza? Yarambwiye mu rugomero rw'umuyagankuba kuri Jinji na Murembwe yarusize ivyigwa vyaheze, none haheze imyaka 30 rutarubakwa. Ntiyashobora kuvyumva. Hari ibanki ya ZIP ati uravye akuya twabize kugira ngo iyo banki ize ngaha ku buryo turonka amafaranga yo guha abagwiza tunga n'amafaranga y'agaciro menshi akaba ngaha. Sinumva ingene yabajyanye.
Mu myaka yiwe ya nyuma yo gutwara bagaza ntiyagiranye imigendane myiza n'ishengero rya Katolika ariko kutumvikana kwabo ni kwabaye guhoraho Musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Evariste Ngoyagoye yabishikirije mu nkuka ya misa yasomeye muri katedrale Regina Mundi
turasabira umuntu ariko Imana ni izi aho kwemera kuye kugera twebwe abantu rero ntiducurubanza kuko twohaba ducuta urutaribo aha ndabivuze kumbare muri mwebwe harako biyasanga ubwo Ekleziya Katolika cyande yamandi ya makleziya ndiyo bayaragize umwikomo cyanje ikababara kubera ibyabaye muri ya myaka ya kera je ubwanje twarabonanye kabiri kose kandi ndazi yuko yabonanye nabandi kwebwe rero kubitwerekeye twarasubije hamwe twarumvikanye none kuri twebwe agiye amahoro nubo tubandanye tumusabira
Colonel Jean Baptiste Bagaza yitabiye imana mu bitaro by'i Bruxelles mu birigi ku itariki ya 4 uku kwezi yarongoye Burundi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na gatandatu n'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani n'indwi yafashe igihugu inyuma y'irikwa ry'ubutegetsi bwa Lieutenant General Michel Micombero atamaraso abanje guseseka bose bava muri komini imwe ya Rutovu intara ya Bururi mu manuka bw'u Burundi cyo kimwe n'uwo yakomboye Colonel Bagaza yakuwe ku ntebe ya perezida n'irikwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'uwundi munyarutovu nyene Major Pierre Buyoya Bagaza yaramukenguza amateka ubuzima bwiwe bwose nk'uko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ibirakurira abahoze abakuru b'ibihugu bose mu kwezi k'umunani uyu mwaka yokwije imyaka mirongo irindwi y'amavuko asize umukenyezi umwe abana bane n'abuzukuru umunani mu birori byo kumusezera rya nyuma turetse abaserukira ibihugu byabo mu Burundi hari haje kandi n'intumwa ya leta ya Uganda uwo yibukije ko perezida Bagaza yafashije rwose kugira ashikwe ko amasezerano ya Arusha perezida Museveni nawe yamuhaye ubuhungiro imyaka myinshi amaze gukomborwa yari yarungitse abana biwe babiri babigeme Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Urakoze iroje isukurike riri kwibagiro ry'ibitungwa mu ntara ya Rutana yabangamye abanyagirwa ba mu micunga yaryo ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Umuntu ukora abaye umubanyi wa bamwe banyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana uyo munuko uva ku micafu y'imwibagiro iri ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana iryo bagiro ryubatswe nk'ihangare rifite nk'imetero 10 kuri 5 tuhashitse ntabayangayanga twahasanze ikintu cyo nyine cerekana ko hari ibagiro mu mugende w'amaraso iboneka ko harimwe mashasha n'yarahamaze iminsi ikindi twabonye ni kinogo cyuzuye ibintu bimeze nk'amayezi hari n'umunuko uteye ubwoba iryo bagiro ntigire banga rikikuje n'inyubakwa aho mwishyiraho mituwele rivuza ko ziba leta rikoreramwo mu ntara ya Rutana hamwe na komisiyo y'igipolisi hambavu y'ibiro hariho n'inyubakwa zibamwe abanyagihugu basanzwe ho ku metero zashika 10 uva kuri iryo bagiro hariho imihana muri iyo mihana twaragendeye mwumwe aho naho twasanze banyine inzu bari ku mirimo twaraganye n'abakozi baho aho batubwiye ko bugarijwe n'umunuko uva kuri iryo bagiro
aranuka nta nuko bahagirira isuku ntibahakorerera nyene ibyo babaze bigumaho ntibabikuraho kandi ngo bahakorope bica bigumaho nyene ibiraso bisazi bikaza biraduma naho umuntu bari karafungura bikaza mu masahani umva ko bari ko bitera indwara
bamwe urabona no kurigirira isuku ntibaragirira isuku ngaho hanye ayo mayeza hari ninatuma akamata kabikara ne namaraso byose bivuriraho abima nta bahagirira isuku kuko yaba baheza kugira kubaga bagaca bakuraho ivyo yo micafu yabo
ukwagwa aho igisaga cya Rutana kwasunye micunga ryo bagiro hubako amazu ya kijambere mbere hariho nayo twasanze akiriko arubakwa bamwe mubaka ayo mazu twaganiriye bavuga ko byari bikwiye ko iryo bagiro gimugwa
ya keshi gusa ntivyahora bikunda kuba bira hano haba abantu aha aya mataju nyene iyo yari iringahanye nk'ahantu nyene hitaramuye
nubwo ko iri bagiro ryari hehe
cyaraho nyene icyo n'icya kera gose
aho hari hameze gute kihaze
cyara ahantu nyene hitaramuye nyene nk'uko ngira ngo aha ntanzu nimwe yari hari mu bibiki hari mu ishyamba mu bisanzu riri inyuma y'amazu ntangorane byotera ku magara y'abantu
murayo ko iryo bagogimura bakayigiza imbere ya abantu baba cyangwa urumva mu gisagara ari nk'iryo riri mu gisagara ku bwanje murayo ko iryo bagogimura bakagivara ngaha bakarishyira ahantu kure batashobora kugimura naho hayo haje kubaga inka cyangwa impene bakacha bava bakorofi amanyezi bakabantu bayimbe bakure
ko rabonanye n'abayanga yanga bahora bahabagira nabo batashinye ko tubavuga amazina baradushutse ku bukene bw'amazi butaborohereza uko isuku y'iryo bagiro
hari amazi byari saba gosa ahubwo ntihayegera hasi bana gatoro ariko kuri biragoye kubera habayo bw'amazi amazi ratunda koza gusaba hajya hepfo nyine mu babanye hajya
umva
ntivyoroshe ku amazi oya ntivyoroshe kuri hajya ahantu hari hakwiye amazi kwibago kwese hari amazi no haguma hari isuku munaguma hagira neza bagata amazi hari urumbarago yajuvwa amazi ku bidumudumu biragoye kubwira ugire neza hajya hose
musa nti ba commune rutana nkuriza nyejidora avuga ko ubuyobozi bwa commune rutana cikibazo bakizi kandi ko amaze kwiturisha mu rya leta regidezo yaje gutanga amazi n'umuyaga nkuba uyo musanteri avuga ko barindiriye ico kibazo gitoregwa inyishu ibujumbura Fidelite ishatse ico rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abarundi bahungiye mu Rwanda bamaze kugira ikibazo cy'ivyangombwa byo gusohoka mu Rwanda nyuma y'umwaka uheze bahunze hari abahura n'ibibazo byo gushora gushikira amakonta yabo muri banki canke bakabura uko basohoka ku giti cyabo cy'abagwiza tunga abaserukira impunzi bavuga ko ico kibazo kizwi kandi kiriko kirigwa kandi kizotoregwa umuti vuba nk'uko cyabashikiriye bavuga ko mu minsi mike hagiye kuboneka urupapuro rw'inzira rw'impunzi rita mu gifaransa titre de voyage n'inkuru ya Tabita mu Kamusoni.
Umwaka uraheze abarundi bari mu buhungiro abatari bake mu gusohoka igihugu basohokera kuri CPGL canke kuri laissez passer impapuro z'inzira zigugwa make kandi zigarukira mu bihugu vya hafi. Izi mpapuro uko ziciri hagufi niko zimara igihe gito. CPGL za kera zamara amezi atandatu laissez passer ikamara umwaka. Abaje kuri CPGL muri iki gihe basanga zaraheze badafise ivyangombwa vyo gusohoka mu Rwanda kugira biyungunganye. Hari n'abari bafise igitabo c'inzira bita passport ariko kimazigi ugasanga giheze batarashobora gutaha. Kugira ubone urupapuro rw'inzira bigusaba gusubira mu gihugu c'amavuko kuvyaka. Ivyo ntibishobokera bahunze kuko ico bahunze kiba kitarahera. Navuganye n'abasore bikorera utwabo bavuga ko inamba myuko ni cangombwa izu bwa mbere y'izindi ntamba myibagira mu kazi kabo ka minsi yose.
Twarashikanye ibintu ino nubwo twabihejeje nta ruhusha dufise rwo dusubizayo kuko nta mapuro dufise zibitwemerera kandi ntibishoboka ko dusubira i Burundi baduturonka izindi mapuro. Rese passe yanje yimaze ikirongo cy'ukwezi heze ubu unye nta ruhusha afise rwo kuva ngaha kandi simfise kuno nibako ntashoboye kuja kurangura ibindi bintu.
Ubu unye ndafise ikirongo cy'amezane ata byagombwa afise nuko nyene kuko ubumva ubu nta ushobora gusubira i Burundi. Ubu kandi ndushobora kugira voyage ngo tugende kwisumamo ahandi hantu cyangwa ngo tuje kurangura ibyo twaye dusanzwe dukora kuko impapuro zaheze. Ubu tugiye kugwa mu bana nk'imbeba.
Uretse iki kibazo cyo gushobora kwiyunguruza, hari n'ikibazo cyo gushikira amafaranga umurundi w'impunzi abafise kuri konti. Hari abavuga ko amahera yabo aheza agahera mu mabanki kubera ivyangombwa bibuze.
Urabona benshi twaje atacana kimwe tuzanye ibikoresho byose byasigaye i Burundi, amafaranga yasigaye mu mabanki. Ubu ikibazo gihari nuko umuntu adashobora gutora amafaranga kuko atavyangombwa afise.
Ni ukuvuga ugiye gusaba amafaranga muri banki kuri konti yawe bagusaba kwicerekana.
Bagucere icyangombwa cyawe bikuranga icyo gihe ntushobora kuronka amafaranga.
Ntibishobora kwerekana ko ari icyangombwa cyawe cyaheze mugabo akayagura.
Oh, ibyo ntibishobora. bishoboka
tusaba yuko ababijeje hasere na leta y'u Rwanda idufashe tubeho nk'abandi
twibaze yuko kujya baduhaye ibipapuro byerekana yuko twinjiye mu gihugu twahunde twifuka ko baduha dushaka no kubaduha ibipapuro biduha uburenganzira bw'uko dushobora gukorera twacu kugira ngo tubandanye twibeshaho mu mirimo yacu y'imisi yose
mu mategeko agenga impunzi uwahunze anose cyangombwa n'igihugu yahungiyemo gikoranye n'ishyirahamwe gita impunzi ku isi HCR icyo cyangombwa kiba gitanga uburenganzira bwo kuja mu bindi bihugu byose kiretse igihugu impunzi iba yajivamwo kuko uwahunze yasubiye mu gihugu ciwe uburenganzira bwo kwitwa impunzi buca buhagarara wiri nkuru nziza arongoye impunzi ziwa mu bisagara mu Rwanda amenyesha ko iki kibazo cabashikiriye kandi ni kibazo c'impunzi zose muri rusangi
twaravuganye n'ubushikiranganje bubijejwe ariyo midima baratweretse yuko hariho amatitwe do voyage mu minsi iri imbere azoboneka ariko icyo mwamenya nuko ari titwe zo voyage zo kuga mu buhinga bugezweho ariyo bavuga biometric ibyo rero ari kintu gishasha ni kintu nabo bisaba yuko baciga ko nabazobikoresha bakamenya nyine bazikoresha titre de voyage biometrique nibaza yuko no munyuma bazotubwira ingene izo titre de voyage abazozikenera ingene bazozironka naho bizoca
ikindi kigiye gutangwa kubasanzwe bagira ibibazo byo gutora amafaranga muri banki ni karata y'impunzi nayo nyene izobikoze ku winga bwa none
hariho urukatasi bita carte de refugié canke agapapuro kerekana yuko uri impunzi ariko bwa bupapuro bugezweho bitwa biometrique ibyo navyo twarabisabye yuko byokorohereza impunzi zose nkuko impunzi za kera twazisanze ngaha mu Rwanda usanga bagafise bice bituma iyo giye muri banke karata sushaka gukoresha iyo ugura nka carte SIM muri MTN batarinda kugira ngo tana passport kuko turazi kubenshwa tutazifise ibyo rero bizofasha cyane gose mu byo baganda bakora mu buzi bwa misi yose vanga hano kujya hijya
ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda ibinyabwoya bita mu gifaransa chenille défoliante biragisubije ku bintu byose by'ibiterwa mu ntara cankuzo mu seruko bw'u Burundi iki kibazo nico kiganira mu isanga cyo munsi cibanze ko mugenzi wacu Jean Mukankusi yatumiye muhinga mu by'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara cankuzo Bekimanse hatunga imana aratangura avuga uko ico kibazo cy'ibinyabwoya cifashe muri iyo ntara
mu ntara ya cankuzo kibazo cy'ibinyabwoya bijya amababi uko novuga nuko mu makomine atanu bizi ntara ya cankuzo amakomine ane yose yarafashwe ni yarafashwe n'ibyo n'ivyo binyabwoya ariko ku rugero atari rumwe ikomine yatsinzikaye cyane ishinga n'ubunyabwoya ni komine ya Kigamba aho mitumba 14 yose igize komine ya Kigamba yose yafashwe n'ubunyabwoya aho naho ico nobabwira nuko biterwa cyane zakari hari biterwa by'ibiharage uburo amasaka ibiyoba imyumbati ibitoke ibijumbu n'ibyatsi canke n'ibiti bisanze biba mu gahinga bwo bunyabwoya naho nyine urafata ivyo biti muri komine cankuzo ubwo bunyabwoya bwitangwa rwa bibonekeje ku mutumba umwe wa gatungugwe muri komine mishya yari mitumba 5 muri komine cyangwa yari ku mitumba 2 tumaze kubona rwo bunyabwoya bwibonekeje tukabona yuko bufise n'ibimenyetso bidasa n'ubunyabwoya twatumenye ngaha mu ntara ya cankuzo cyacyo twita ubushikanguye n'ubworozi mu gisata cyabo kije kugwanya indwara z'ibitegwa baraza kura turajana muri kubena Kigamba turaraba turafata ama icyo mvamo ifrasa ama eshantio hanyuma bacha baturunkira umuti bita dimetowate twakoresheje mu gupompa turaje aho twari tumaze gupompa mu intuze mu gupompa rya mbere niko bunyabwoya bwarapfa ariko rero ingorane dufise nuko wasanga biri kubiti hejuru aho yo mu gatondo iyo akazuba gatanguye kwakugunya uco bumanuka bukacha bushwara imirima ico rero twaciye dukora ubushidufanye n'ubushinga bw'uyu n'ubworozi twaciye tubanze kurongo umuti twaciye duhemereza bene gihugu bose ubwo bunyabwo maze kwibonekeza mahamadini na yabo turabahereza umuti baratangura gupoma gusa ikibazo wasanga kihari nuko wasanga ari nk'uwo usanga bwateye mu itongo gihugu asanga nta bana afise cyangwa ugasanga ni inyakamwe nashobora kurengene ashobora gupoma kuko isaba uwo muti tuwuvanga n'amazi ku rugero rw'amasese abiri ku muma rw'amasese 20 ku maritiro 10 ko dukoresha amapompo afise amaritiro 10 ubu rero aho bigeze kubera imirima myinshi cyane nk'ibiharage biriko birera biriko birera ubwo n'amasaka asa nayo karera n'ibiyo bisa niko birera aho bukibonekeza cyane usanga ari nko ku myumba ati ku bijumbu no kubiti no kubiti
none iyo mu pompe iyo miti uravuga uti hari nk'abantu baba badafite nk'abana no kuvuga abana bashobora kujya kubavomera amazi yo kuvanga n'iyo miti nta kibazo mwari mwabona mu byerekeranye no gupima amazi n'uwo muti mu kubivanga abaturage barabisobanukiwe
kuko imbere yuko bavanga uwo muti n'amazi babifashaho n'umufundi bindi ku mutumba n'ubwo umwe ni gutuye gupompera we aravoma amazi agashitsa mu nusu tukaca dushi mu nusu no kuvuga ku mano ze ku malitiro 5 tukaca dusukamwo nyamuti amasese 20 muntu uzi mu malitiro 10 tukaca twuzuriza ayandi mazi tukaca tumera nk'abazungagiza iyo pompe kugira umuti ushobore kuvangana neza mu mazi hanyuma kaca aja gupompa mu murima iwe.
None se ubwo iyo avanze iyo miti akayitera hari ibiribwa imyaka mwari muvuze nk'iyabiri hafi kwera babiteyeho nta ngaruka bishobora kugira ku buzima umuntu ariye iyo myaka
aho tugeza kuraba kuko iyo miti soma tuyikoresha ku biterwa bitari bike cyane cyane uvuga ko ntidupompa ibiterwa biba ntidupompa icyo umuntu azofungura cyane cyane dupompa amababi ariko umuti urashobora kugwa ku ntuze cyane cyane ku biharage nk'ibusanga byeze ugasanga bagiye kubitonora baragiye ariko tubahimiriza yuko kubera tutazi kubera uwo muti imiti y'amaproduisi mike kenshi usanga ifite ingaruka mbi ku muntu uze ku magara y'abantu kumva iyo dupompe turababwira duti muzori mu burindira nk'indwi zibiri cyangwa indwi zitatu kugira bashobore ntuze kugira uwo muti we washoboye kuva kuri ayo mababi kugira bashobore ntuze kuyikora akomeza kuri icyo giterwa nk'ibiterwa nk'ibi basanze bajya amababi dufate ariyo bafungura amababi y'ibiharage cyane cyane iyo twapompe turabuza yuko basoroma ko amababi baza gufungura.
Mwarimu tubwiye ko muri komine Kigamba ya Cankuzo ariho hibasiwe cyane n'ibyo binyabwoya kubera ko hanegereye ishyamba kandi mukamuvuze ko ibinyabwoya biba mu biti mwamara gupompa ibyo hasi bikamanuka murateganya iki mufatanyije na Minisiteri y'Uburimyi n'Ubworozi?
Tuba subima gato bwo bunyabwoya cyane cyane bukunda kwibonekeza gihe habaye ihindagurika ry'ibihe cyane cyane iy'imvura ya Kenya. Icyo rero kuko kugira turwanye ubwo bunyabwoya biragoye kuko ubwo bunyabwoya buzanana n'ihindagurika ry'ibihe cyane cyane nk'ubwatanguye mu mpera z'ukwa kane aho mu gihugu cyose nk'igihugu cyose cy'u Burundi imvura yasa n'iyagiye kubera iri hindagurika ry'ibihe ryabaye. Icyo cyo turiko turabadufanya n'ubushinga bw'ibihe n'ubworozi ngo turiko turahimiriza bene gihugu ubwa mbere guca imikobeko kuko buri muntu uze muri iy'imvura iguye nabi ituma imirima yitwagwa kiniko turagira amapepiniyeri y'ibiti azoca ategwa ku misozi yose ihanamye ku misozi yose iri mu ntara ya Cankuzo tuko tugira amapepiniyeri y'ibiti bibana n'indimo n'ibiti uzotera ku misozi ni muntu mere kugira turabe yuko iyo hindagurika ry'ibihe two rigabanya bukebuke naho muzi yuko ikirere kigabwa niyema kitagabwa n'umuntu kiniko ariko kirakogwa kubera mu ntara ya Cankuzo ibonekeza imiriyo nyakanga cyane aho usanga imisozi myinshi yahiye mu barongoye intwaro mu ntara ya Cankuzo barafashe ingingo zikomeye cyane aho bariko barahimiriza bene igihugu kuraba ingene bocunga imisozi kuko hari inkozi z'ibibi zishobora kwikika mu gihe urwanda ariko ziraturira uri mu ntara bariko baritunganya kugira barondere abo twokwita mu gifaransa aba garde de forêt bazocunga iyo misozi yose gutinda ikirihere ucyo ndibaza yuko imisozi idahinye kuko nayo nyene yari mu bituma ihindagurika ry'ibihe turibaza yuko n'izo ngaruka mbi zituma kwihoha ry'ibihe nizo zari agabanuka bukebuke ariko ku bijyanye n'ubunyabwoya buzanwa n'ihindagurika ry'ibihe ni ukuri nubamenyesha yuko bigoye ingene twokinga kugira ngo ubunyabwoya ntuze butere kuko chaque fois igihe cyose habaye imvura itaze ubunyabwoya butegereza kubonekana nonese ko nko mu mwaka uheze ubunyabwoya bwabonekeje muri komine Kigamba nyene ku mutumba wa Rujungu aho nanyere kugira tubutuze zabaye ngombwa yuko tugenda tugapompa ariko tumaze gupompa aho ico gimbora yaciye igwa bwaciye bugabanuka.
Ubu bunyabwoya ariko burasa n'ubutari busanzwe burasa n'ubwoko bushya byaba ari uko kubera ihindagurika ry'ibihe nk'uko mubivuga
birashoboka kuko iyo habaye ihindagurika ry'ibihe ibintu byose ibinyobozima byose biragerageza guhindura ingene byahora byahubwa bishobore kubana n'iryo hindagurika ry'ibihe aje gato twimviya yuko n'ubunyabwoya kuko ubunyabwoya ntabwo turatumenyereye kubona ngo twatubona bwa bunyabwoya yama gajya ibitegwa bigajya ibinyantete ibinyantete bukaje n'ibyatsi byo mu ishamba ariko ubu rero ibyo binyabwoya bwateye ubu
burarya byose
ibyatsi byose ikintu cyose cy'amababi buhuye burarya
reka twibutse abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku binyabwoya byibasiye ibimera byose mu ntara ya Cankuzo umutumirwa wacu hakaba ari Bwana Hatungimana Berikimase ni umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cankuzo iki kiganiro ni ikiganiro cy'ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakira uwa mbere Johnson uranyumva
ndabumva mwiriwe neza
wiriwe urakomeye urahagana he
na mahoro ndi Kigali mu Rwanda
ikaze ku Ijwi rya Amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nge kintu nashaka kubaza umutumirwa urumva ibyo bintu ntago biri ku rwego rw'intara cyangwa gusa ni ibintu bizakubura kuko urumva n'ubushobozi kwanza bw'intara ntago bwapfa kugabanya icyo cyiza kuko nyenda cyita cyiza kuko urumva ni ikintu gikomeye cyane ndo mukecuru w'imyaka 40 avuze ngo n'ubwa mbere mbonye tutumye ngoya urumva ni ibintu bikomeye namubazaga ese nizihe ingamba barimo bafatanya na Leta y'u Burundi na Minisiteri y'Uburimyi n'Ubworozi nizihe ingamba barimo bafatana ku buryo bw'utabara abaturage ese bumva isabo irimo ihura n'ibibazo ni iki Leta iri bubafashe muri iki gihe ko umusaruro utazaboneka byanga byakunda nibyo nashaka kubaza umutumirwa murakoze cyane
urakoze cyane Johnson reka twakire na Dominique uranyumva
yego ndabumva
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego nagomba mbanze ndamutsuba mutumire hatonga imana
yego arabumva
yego nagomba ndamubaze none ko yavuze yuko nk'iyo bapfa ibiharage baca babuza abanyagihugu yuko bobanza kurindira kubirya haheze niburiburi nk'indwi zitatu tukaba tuzi ingene mu Burundi naho abantu usanga nk'ubu kenshi bashonje none baranzeye uburara n'uburamuka kuri utwo duharange yocamara nk'indwi zitatu adafunguye ikindi kibazo nanjye mfite nagomba mbaze nk'akarorero none bariko bategura iki ko numvise avuga yuko hariho abantu badashoboye gupompa nta kuntu boraba bakazana birya byike by'inyamoto bakabishyiramwo uwo muti hama bagacanka n'amazi hama bagaheza bagafasha abo banyagihugu gupompa ikibazo kigira gatatu none ko bavuze yuko benshi nk'imirimo isa niyononekaye Leta iri kwitegura iki yego hari hava bigishoboka ko bashobora gupoma kubona imirima yabo yamaze kononekara Leta iri kwitegura iki nk'imfashanyo yashobora guha abo banyagihugu
urakoze cyane Dominique reka ubwo duha umwanya umutumirwa wacu hanyuma abasubize Bwana Hatungimana
ndabumva
mwumvise ibibazo by'aba bakunzi b'Ijwi rya Amerika mujya ngo mbasubize
yego bombere kuri kuri bazo cha Johnson cyo nomenyesha nuko ubwa mbere yuko buno buko gutabona umunyabwo butateye mu ntara ya Cankuzo gusa ni ntara nyinshi bwateye na cyane cyane ntara usanga zihana bibe n'ibindi bihugu cyane cyane izindi ntara usanga harimo amashamba cimeza navuze yuko buno bunyabwoya ubwa mbere butegwa n'ihindagurika ry'ibihe naho turaze ngaha mu Burundi ingene zagenze guva mu kwicu na kandi gushika mu kwa gatatu imvura yaraguye ku rugero rushimishije aho gara mu kwa gatatu gushika mu kwa kane harate uruzuba rukomeye cyane kwatu yira byo hindagurika habaryo hindagurika y'ibihe cyo leta turiko turakora na kibuze turiko ubu turiko turuduhimiza bene gihugu gukingira ubwambira amatongo yabo kugira imvura iguye ari nyinshi ibitegwa byantu bizotwagwa iyi imvura itaze no turazi murazi yuko ibidukikije biri mu bituma cyane cyane biri mu bituma kenshi imvura yigwa turiko tura mu gihugu cyose ubu mu gihugu cyose hari umugambi wa leta wo gukinga ibidukikije mu gihugu cyose ariko abwizwa imizaro y'ibiti izotegwa ku misozi yose ihanamye kugira turabe yuko iryo hindaguruka ry'ibihe yoza iragabanuka
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo muri iki gihe mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.